Iyi ni radio ijwi rya Amerika isamiranira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu Burundi tuvugira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Rwanda ni FM 104 n'ibice 3 no kuri radio inshuti ya bose FM 88 n'ibice 3 mwiriwe neza inshuti zacu muri kumwe na Fide Niyongabo
na Thomas Kamilindi mwiriwe neza. Ingingo zo genzi z'amakuru abaturage bo mu murenge wa Nasho mu Rwanda barinubira leta ko yabategetse gutema imyaka yabo.
Kuki batemaguye imyaka muzi imibereho yanjye ndi n'imfugi kandi najya na kirengera mukaba mubona ibyakagombye kundengera mukaba mubishyizemo abantu bakabitemagura ni ukubera iki.
Uyu ni umwe mu baturage ba Nasho mu burasirazuba bw'u Rwanda. Ubutegetsi bwo buvuga ko bahinze mu masambu yagenewe ubworozi.
Guhinga mu ifamu ntibyemewe, guhinga mu ifamu ni ikosa, ni imikoreshereze mibi y'ubutaka. Tumaze kubibona rero twebwe twarabahamagaye tubategeka kugenda bakabyikuriramo ubwabo kuko babikoze babizi barenze ku nzego zose bakoranye inama nabo.
Uyu ni Madame Consore Kanzayire, umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nasho. Mu Burundi leta irabeshyuza abavuga ko idashaka ibiganiro n'abatavuga rumwe nayo.
Mu makuru yo hirya no hino ku isi, muri Afurika, Niger yataye muri yombi umuntu ugikekwa ko ari umwe mu bayoboye abagwanyi bahitanye abasirikare b'Abanyamerika 4 mu kwezi kw'icumi mu mwaka uheze.
Umuyobozi w'ikigo CIA cy'iperereza cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika Mike Pompeo yagiye i Pyongyang rwihishwa kubonana na Kim Jong-un.
Israel irahimbaza uno munsi imyaka 70 imaze ishinzwe. Mugume kuna maradio yanyu, aya makuru rero turagaruka ku mukanya gatoya. Amakuru yo hirya no hino tuyahereye kuyerekeye igihugu cya Siriya, aho umugwi wa mbere w'ishyirahamwe mpuzamakungu NUI warujejwe gutegura abajejwe gutoza mu gitero kivugwa ko cakoresheje ibigwanisho vyekesha imyuka y'ubumara mu gisagara cya Duma muri Siriya wakiwe n'amasasi na bombe igihe wari mu gikorwa cyo gutorokanya amakuru muri icyo gisagara. Ivyo vyabaye ku munsi wa kabiri uwo mugwi waciye ugaruka ku mugwa mukuru Damas. Amakuru yatangajwe n'ishyirahamwe avuga ko atamuntu n'umwe mu bari bagize uwo mugwi yakomeretse muri icyo gitero. Abahinga b'urwego rurejwe kuziririza ibigwanisho bikoresha imyuka y'ubumara bashaka kugendera ikibanza igitero gikoresheje ibigwanisho vyicisha imyuka y'ubumara kivugwa ko cabereyemwo ku itariki zine z'ukwezi kwa kane. Icyo gitero cishe abantu 40. Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibihugu bicuditse vyagizije leta ya Perezida Bashar al-Assad kuri icyo gitero, mu gihe Uburusiya na Siriya biguma bivuga ko ata gitero gikoresheje ibigwanisho vyicisha imyuka y'ubumara cabaye. Abajejwe itohoza kuri icyo gitero bashitse muri Siriya ku munsi wa gatandatu w'indwi iheze. Niwo munsi Amerika, Ubufaransa n'Ubwongereza biragira ibitero vy'amamisire mu bibanza bitatu bikora ibigwanisho vyicisha imyuka y'ubumara muri Siriya.
Imyiteguro y'inama hagati ya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump n'umuyobozi w'ikirenga wa Korea ya Ruguru Kim Jong-un yateye intambwe ndende pe. Uyu munsi Perezida Trump yatangaje kuri Twitter ko diregiteri wa CIA n'ikigo cy'iperereza cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika naho diregiteri wacyo ni Mike Pompeo yagiye i Pyongyang rwihishwa mu cyumweru gishize abonana na Kim Jong-un. Perezida Trump ati iki kiganiro cyabaye cyiza, bavuganye ku nama yacu. Avuga ko ashobora guhura na Kim Jong-un mu kwezi kwa gatandatu cyangwa mbere yaho imyiteguro nikomeza kugenda neza. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangaje kandi ko yahaye umugisha Korea y'Epfo kugira ngo iganire na Korea ya Ruguru ibyo kurangiza burundu intambara yabo. Iyi ntambara hagati ya Korea zombi yabaye kuva mu 1950 kugera mu 1953. Amasezerano yo guhagarika imirwano yashyizweho umukono na Leta Zunze Ubumwe za Amerika yari iyoboye ingabo z'umuryango w'abibumbye, Korea ya Ruguru n'Ubushinwa bwari bufatanije na Korea y'Epfo na Korea ya Ruguru nako mu ntambara. Nta masezerano yo kurangiza intambara yigeze abaho. Bisobanuye rero ko intambara igikomeza hagati ya Korea zombi.
Igihugu cya Israel kirahimbaza uno munsi imyaka 70 kimaze gishinzwe mu kwerekana ingufu zacu za gisirikare n'intambwe zikomeye mu by'ubutunzi kimaze gushikako. Ivyo ni mu gihe Israel ihanganye n'abansi mu karere n'ibibazo hagati mu gihugu. Abanya Israel bari misi mikuru kuva zawari misi mikuru kuva no munsi kwa gatatu kumuhinga magushikejo kwa kane kumuhinga Israel yashinzwe ku itariki 14 z'ukwezi kwa gatano mu mwaka w'1988 ya mariyo tariki himbazwa muri iki gihe hisunzwe ikiranga misi cy'aba Hebrew mugihe Israel ari kwitegura ibirori byo kwibuka itariki yashingiwe ko yagabishije kwishobora gutera igihugu cha Iran biziran urunuka Iran yatangaje ku gitero Israel yagize mu kibanza cayo muri Syria kitazo kizotegerezwa kuronka inyisho ivyo vyatangajwe na Akbar Velayati umujanama umutegetsi kizigenza wa Iran Ayatollah Ali Khamenei ivyo ni nyuma yuko abanyayiran indwi bafuye mu gitero cha Israel kuva ingwana itanguye muri Syria ibitero bitari bike vyitiriwe Israel vyarakozwe muri ico gihugu bikoresheje indege z'ingwana yamara nkuko bisanzwe Israel ntiyigeze yemeza canke ngo ihakane izerekeye ivyo bitero yamara mu kwezi kwa kabiri Israel yaremeye mugabaye bwa mbere ko yagize ibitero vya mamisile mu bibanza by'igihugu cha Iran muri Syria inyuma y'uko indege itagira umudereva ya Iran yinjiye mu kirere cha Israel Tuzi mu karere ka Afrika aho abanyazimbabwe bahimbaje umunsi w'ukwikukira w'igihugu cyabo bahimbaje uwo munsi mu gihe bahanganye n'ibibazo bikomeye by'ubutunzi bibandanye ivyo bibazo birimo ukubura kw'amafaranga n'urugero rw'ubushomeri ruri hejuru cyane ibitari ibitaro bikomeye vya leta mu gihugu byarugawe inyuma yuko leta yirukanye abaforoma n'abaforomakazi barenga igihumbi ibihumbi 16 birukanywe kubera bari baragize bagararije akazi mu kuvuga ko imishahara yabo iri hasi kandi uburyo bakoreramwo budashemeye mu gihe amatora ya mbere inyuma y'igihe cha Mugabe ariko agerageza aregereza muri Ntunga bamwe mu banyazimbabwe barafise umwizero abandi bari ruhutsa kubera ubwa mbere bahimbaje uwo munsi w'ukwikukira Robert Mugabe atariwe aramutswe igihugu ku munsi nk'uwo Mugabe igihe yari president mu majambo akarishye yashikiriza yakunda kwifatira mu gahanga ibihugu byo mu burengero bw'isi n'abatavuga rumwe nawe president mushasha wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa yemeye gutunganya gushasha inzego z'igihugu no gusubira kuvugana n'abatavuga rumwe na leta hamwe n'abategetsi b'ibihugu byo mu burengero bw'isi yatangaje kandi ko ashaka kugarukana igihugu ciwe mu muryango w'ibihugu bigizwe ahanini n'ivyahoze bikoronijwe n'ubwongereza Commonwealth ivyo inyuma yuko Mugabe avuye muri uyu muryango mu mwaka w'2003 bwongereza bwatumiye Zimbabwe kabororerezi mu nama y'abakuru b'ibihugu n'amareta ya Commonwealth iri izoba muri yindwi
muri Afrika y'Epfo urukiko rw'ubujurire rw'i Johannesburg rwemeje igifungo cy'imyaka 3 ku mugore w'umuzungukazi witwa Vicky Momberg w'imyaka 49 y'amavuko kubera ivangura moko mu kwezi gushize urukiko rw'ibanze rwari rwampamije ibyaha byo gutesha agaciro ikiremwa muntu kubera gutuka umupolisi w'umwirabura rumukatira gufungwa imyaka 3 maze arajurira muri ibyo bitutsi harimo ijambo kafir yakoresheje inshuro 48 zose ubwo hari mu 2016 nyamara uwo mupolisi yaraje kumutabara yagize ingorane z'imodoka ye nkuko umucamanza yabivuze asoma urubanza Kafir rikoreshwa n'abazungu muri Afrika y'Epfo honyine gusa bereka birabura ko babari hejuru kandi babanga ati iri jambo ryibutsa urugomo rwaranze amateka y'igihugu ubwicanyi kwambura birabura umutungo wabo no kubapfobya nubwa mbere ubucamanza bwa Afrika y'Epfo bufunze umuntu kubera ibitutsi by'ivangura moko ubusanzwe babo bantu bahamwaga nibyo byaha bahanishwaga ihazabo
Radio Ijwi d'Amerika Washington DC naho muri Nigeria gisirikare cyaho carafashe umuntu yikekwa ko ari umwe mu bayoboye abagwanyi yariko akurikiranwa ivyo ni nyuma yo kumutego uhitanya abasirikare b'abanyamerika bane mu kwezi kw'icumi mu mwaka uheze amakuru yatangajwe na ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Nigeria Eric P. Whitaker ejo kuwa kabiri Ambassador Whitaker yabwiye itorokanizo ry'amakuru ry'abanyamerika Associated Press ko atazi izina ry'uwo muntu yikekwa apfunzwe muri iki gihe yamara umutegetsi mukuru w'inteko z'igihugu cya Niger yizeye ko uwo muntu ari umwe mu bayobozi bazwi b'umugwi w'intagondwa
muteze amatwi radio ijwi ry'amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda mujye no ku rubuga rwacu rwa internet www.radioyacuvewa.com mujye no kuri Facebook mukurikire aya makuru turimo tubagezaho. Amakuru y'ibiyaga bigari. Mu Rwanda abaturage bo mu murenge wa Nasho ni mu karere ka Kirehe mu ntara y'Iburasirazuba bw'igihugu barinubira leta igiye kubicisha inzara yabategetse gutema imyaka yabo irimo amasaka yarashigaje amezi abiri gusa kugira ngo abe yeze, imyumbati ndetse n'indi myaka. Ubutegetsi bwo buvuga ko bahinze mu masambu yagenewe ubworozi. Baganiriye rero na mugenzi wacu Eric bagira ubusa wanyarukiye Nasho kureba uko ibyo bibazo bimeze, yazanye iyi nkuru.
Kuki batemaguye imyaka? Muzi imibereho yanjye, ndi n'imfubyi kandi najya na kirengera, mukaba mubona ibyakagombye kundengera mukaba mubishyizemo abantu bakabitemagura, ni ukubera iki?
Nijwi ry'amaganya umwe mu batuye akagari ka Rubirizi mu murenge wa Nasho mu karere ka Kirehe mu Burasirazuba bw'u Rwanda. Ubutegetsi bwabatemesheje imyaka ku ngufu bubashinja ko bahinze mu masambu yagenewe ubworozi. Ni mu mudugudu wa Masiza hari hahinzwe ibishyimbo, amasaka, imyumbati n'ibijumba kuri hegitari zibarirwa muri 30. Biravugwa ko bari abaturage babarirwa mu 100 bamwe ngo bakodesheje abafite amasamba abandi bakahahinga bacungira banyiraho. Uyu wadutambagije ahatemwe amasaka yarafite umusaza yacungiraga isambu aratubwira uko byagenze.
Nacungaga iyo famu nyirayo ntago bari kumubona, banca amande y'ibihumbi 10. Maje kuyatanga ubwo none ubukeye mu gitondo bwangira ngo ni amande wenda baratubujije kuzavamo. Wendi myaka yeze ukirebwaho mu gitondo bati ni ukurandura, tubyita ibikino. Mbese bazana umuganda abaturage batemaho babona bari kwangiriza, baratwahukamo bati mwebwe mugende mwitemere amasaka yanyu. Uturage atema ni ukumufunga nta mande y'ibihumbi 300. Ni ugutema twese gutema.
Imyaka yatemwe kuva ku itariki enye z'ukwezi kwa kane yarimo amasaka yari yaratangiye gusambura abura amezi abiri ngo gere. Abari bahinzemo batubwiye ko ku munsi wo kuyatema bahagarikiwe n'ubutegetsi mu nzego z'ibanze kumwe n'inzego z'umutekano, ariko ngo hari abagiye babura amaboko yo kwitemera imyaka kandi byabagizeho ingaruka.
N'ubu narahamutse ibyo nahaboneye nta n'ubwo nzongera guhinga, kuko abantu batandatu mfite ni abagaburigize ko bayatemye.
Uriya mugabo uri hariya hirya nyine muzamukanye bahagaze mu isambu, abayobozi babahagarikiye baratema, bashyiramo n'abakozi banabahemba pe kandi gutema imyaka bahinze. Ngewe numvaga nta mbaraga nari kujya gutema, ariko uzi kuba warahinze uzi n'inzara ugiye kuzahura nawe ukajya gutema imyaka.
Ijwi rya Amerika rigera hatemye imyaka yahasanze abashumba b'inka n'ihene birwa baragiye. Kuri bo babonye ubwatsi, twabonye kandi abana birwa batunda ibishakashaka ku magare bajyana mu biraro by'amatungo iwabo mu rugo. Twabonye kandi amabaruwa bamwe bagiye bahabwa n'umurenge bahatira kwitaba igihe babaga binangiye gutema imyaka. Aka ni agace ubusanzwe gakunda kwibasirwa n'uruzuba kuba imvura yari yaguye muri iki gihembwe cy'ihinga bengo byara amahirwe ku bahinzi ariko yabaciye mu myanya y'intoki. Kuva kuri uyu wa kabiri dushaka ubutegetsi ngo twumve icyo butangaza kuri iki kibazo nta makuru ahamya buturukaho. Ubwo twari ku murenge wa Nasho nyuma ya saa sita twahamagaye Madame Konsore Kanza y'irutegeka uyu murenge, maze atubwira ko yari mu bibazo by'abaturage. Kuri uyu wa gatatu nabwo mu masaha ya mu gitondo yatubwiye ko yari akiri muri ibyo bibazo by'abaturage, gusa dusezeranya ko nyuma y'iminota 10 yatuvugisha.
Ni umwanya muto ufite abaturage, ndaza kuguhamagara nimuguka. Mfite abaturage hano nakiriye mu kibazo ndimo gukemura.
Kuva ubwo telefone ye yagumye ku murongo ariko ntiyigeze yitaba. Twakomereje kuri Bwana Fred Mufuruke, guverineri w'intara y'Iburasirazuba, amaze mu masaha 5 za mu gitondo mu butumwa bugufi kuri telefone atubwira ko barimo bibuka Jenoside yakorewe Abatutsi. Tumubajije igihe twaza kuvuganira ntacyo yasubije. Ku masaha y'igicamunsi twakomeje kugerageza izo nzego zose, yaba Kanza y'urutegeka umurenge wa Nasho ndetse na Mufuruke utegeka intara y'Iburasirazuba, nta witabye. Icyakora Bwana Muzungu utegeka akarere ka Kirehe yaje kutwita bamaze tumwibukije ko mu gitondo twamuhaye ubutumwa busobanura impamvu twamushakaga, atubwira ko atabubonye. Twatunguwe no kumva sa n'uvuga ko iki kibazo ari gishya mu matwi ye. Byihuse yahise akupa telefone atubwira ko agiye kubanza kumenya uko bimeze.
Ndaza kubikurikirana ndebe.
Ntabyo muzi se?
Ndaza kubikurikirana menye amakuru yabyo neza.
Twe twari dufite amakuru ko mubizi.
Nyamara mu minsi mike ishize Madame Kanza y'urutegeka Nasho yabwiye Radio Izuba ikorera ikibungo ko mu gutema aya masaka byatewe n'uko abaturage barenze ku mabwiriza, kuko ngo n'ubutegetsi bw'akarere bwabakoresheje inama bunabandikira ubugira kabiri bubabuza guhinga aho korora ariko babirengaho.
Guhinga mu ifamu ntibyemewe, guhinga mu ifamu ni ikosa, ni imikoreshereze mibi y'ubutaka. Tumaze kubona rero twebwe twarabahamagaye tubategeka kugenda bakabyikuriramo ubwabo, kuko babikoze babizi barenze ku nzego zose bakoranye inama nabo. Nta kundi rero umuturage nyine tuongera ko bagomba kubikuramo ifame kabifamu
iki gikorwe n'icyarakaje abateme y'imyaka gusa ahubwo n'abaturanye babo barumiwe
cyangwa tubabaje natwe tutahinze yo kubera ko iri ya myaka yari gutunga abantu benshi
kubateme y'imyaka bati
ingufu bashizemo mu gutema niyo bazishiramo mu guhagarika byari gukunda
kumvuga byo batwandikiye bazikwandikira ngo duhagare guhingamo Inde urojya guhingamo
umuturage ntago yarime isaka ari bibe amasaka rinda merage kubagagwa amasaka rinda haci ingingo arinda nasambura umuyobozi atarabimenye
akarere ka Kirehe batemesheje abaturage imyaka ku ngufu mu gihe gakunze kwibasirwa n'amapfa zahaza batari bake mu ntangiriro z'ukwezi kwa mbere y'umwaka nibwo izwi rya Amerika yabagejejeho amakuru ku baturage bugarirwe n'inzara bahabwa ibiryo mu mirenge ya Zanyamugari n'ahandi abaturage bakagace kanashoka temwe imyaka nabo baravuga ko nanuba bakenye bagihabwa ibiribwa
muri imizi twafataga ibigore hari aha kurya ku murenge uretse ko byafataga bake
kira kimwe ntabwo gitangwa na buri wese bareba wa musaza umwe utishoboye bakaba ari we baha ni kira kimwe kibigori n'ikibishimbo ntibabirenze umudugudu bakorama nk'abantu nka batatu
aha bagira ubusajwe rya Amerika Ikirehe mu burasirazuba bw'u Rwanda
urakoze Erika kuri iyo nkuru mu Burundi umuntu umwe yaraye akomerekejwe na grenade yatewe n'abantu bataramenyekana mu ikambi impunzi z'abanyekongo y'umusasa muri komine Kiremba mu ntara ya Ngozi izo mpunzi zisaba ko abajeje umutekano bo kongerezwa ni nkuru y'umenyesha makuru wacu Jean Bosco ndarurinze
Eluki Ngwasha umwe mu mpunzi z'abanyekongo zicumbikiwe mu ikambi ya Musasa niwe yatewe grenade iramukomeretsa cyane uyu mukenyezi yari hafi yaho iyo grenade yaguye arigana uko byagenze
umuntu yaravuye ahantu yinjira mu nzu kwaze kwinjira mu nzu asanga abana ntabariho ahamagara umwana umwe kinyene ntakutuma ikaramu agiye kumutuma ikaramu mukiwe nawe yicaye mu gikoni ariko arateka aza yumva mu nzu iraripfutse atazivuye igranade umugore yamayiruka azi yuko bivugiye ahandi hageze ngo ashike mu nzu asangana umugabo ariko aragaragara hasi yikubise hasi ngo turi kuratuma mu nzu nyama ku binduru aratabaza abandi baraza kumutabarira
naho abateye grenade bataramenyekana mu mpunzi barafite abo bicura
amatati twebwe twaza twibaza hari gihe kimwe yigeze kwitura abategetsi avuye mu kirundo yarafise udufaranga twari yagiye kupakasa ageze mu masanganzira baramukubita bamwaka twa dufaranga ageze ku ngwa bikurikirane bamisante barabimufasha ubaze kubimufasha wa muntu yamwase twa dufaranga amwaka bamubwiye ngo nazishure nazimurihe amubwira ngo urazijyanye ngo mugabo hari kutazozijya no hanze
abavuganye n'ijwi rya Amerika bemeza ko uyu mugabo yari amaze kugirirwa nabi gushikaho akugwa mu nzu iwe n'abantu batamenyekanye bamuswara mu ishyamba bemeza ko muri iryo shyamba yaboshwe arakubitwa cyane yamara ntibashimishwa nuko abajejwe ubuzima bw'ikambi babifashe
nuko leta yo ivuga uniprime na sere nuko bavuga ngo niwaza bitemagura kugira ngo ngashike kudosiye ngo bamujyane hanze nuko bo baca bibaza ariko ibyo bindu tubona yuko bera yari yabituye yari kuba umuntu yabikoze kupfa kera yari gufungwa kubera umuntu akoze ikintu kitafite umuco n'amaguru arafungwa kuri ubu burema turabibona yuko ejo twese twarirukanze turagwa mu nzu cyane igihe cyaturise turasanga yakomerese none umuntu wenyine niwe yogenda kwiturisira kuri ngaranade kandi azi n'ikintu kica kandi ndi yakiye mu gisirikare ndazi no kuyirasa ndazi no kugira gute ariko bari baramwagiriza yuko niwe yayiturise
ubwo twashika muri iyo kambi mu masaha y'umutaga kuri uyu wa gatatu icegera cya musantere w'ikambi yabwije ijwi rya Amerika ko bakiri mu matohoza n'igipolisi yadusabye gutenyenya ibivamwo tukabibaza mu masaha yigi imbere ubujejwe akarere mu gisata cya leta kijejwe gukingira impunzi n'abatagira ubwenegihugu onipra twave turondera ubujejwe icyo gisata mu karere ka Muyinga na Ngozi kugira atange umuco kuri ibyo bibazo byose impunzi zishikiriza ku byabaye umurongo wa telefoni wiwe wayibuguruye ariko ntitwashoboye ku murongo impunzi z'imusasa zirasaba ko umutekano wazo wacungerwa bikwiye ikibazo cy'ubukebwe abapolisi bazicunze ni kimwe mu bibazo bashikirije umuyobozi mukuru w'ishyirahamwe impunzi amakungu hase ryitaho impunzi igihe aheruka kubagendera bamusaba ko cyokemugwa n'ubu barakigarukana
tusaba yuko bokongereza abapolisi kubera bari bagabanyije abapolisi tufite ngaha na polisi bane gusa kuri batanu tufite abapolisi 30 ariko barabaganje bose baragenda tushaka yuko umutekano bokongereza abandi bapolisi babe benshi ibyo bintu ribiza ndi bikazosubira
twese dusaba umutekano kugira batutekane mu nkambi kugira ngo natwe tubeho neza
kuri icyo kibazo cy'umutekano w'impunzi twarondeye urongoye igipolisi mu ntara ya Ngozi nawe nyene ntitwashoboye kumuronka nubwo umurongo wa telefoni wiwe wari wuguruye uwakomeretse yavuye yungururizwa ku bitaro byo ku mugwa mukuru wa komine ya Kiremba akuwe mu ivuriro ry'ikambi ya Musasa Ingozi mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika
tujye noneho I Bujumbura duhamagare Rimonzimana aduhe inkuru irambuye kuri byo leta y'u Burundi yatangaje ko ihakana ibyatangajwe ko itazasubira mu biganiro n'abatavuga rumwe nayo Remo
afatiye kubyashikirijwe n'umugwi w'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika hamwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONI mu itangazo ayo mashyirahamwe yashyize ahabona ku wa 16 ukwezi kwa kane mu kwemeza ko atewe impungenge n'ingingo ya leta y'u Burundi yo guhagarika kwitaba ibiganiro birongowe n'umufasha w'umuhuza Benjamin Mukapa Filipo Nzobona ari bavugira leta y'u Burundi arahakana ko leta y'u Burundi yashe iyo ngingo kuko ishimwe twigoro twabahuze
leta y'u Burundi yashaka kubeshyuza yivuye inyuma ibyo byashikirijwe kuko itigeze ivuga yuko ihagaritse kwitaba ibyo biganiro leta y'u Burundi kibutsa yuko yamishira imbere ibiganiro kandi bizokwamuko kuko ari wo muti wonyene w'ikibazo kiba kivutse hagati ya bene Burundi ibiganiro rero byaramaze kuba umuco nakaranga byamye biranga barundi kuri ibyo rero leta y'u Burundi yashaka kuremesha ayo mashirahamwe uko ari abiri kwibandanya yizera uhagarariye ibyo biganiro nyakubahwa Benjamin William Mkapa benange n'icyubahiro Perezida Yoweri Kaguta Museveni kutwigoro badahengeje na kugira mu ntumbero yo kumvikanisha abanyepolitiki b'abarundi
nashimye byashyizwe ko mu mubonano wa nyuma w'ibiganiro by'abanyepolitiki uheruka umunyamabanga wa leta akanavugira leta y'u Burundi yibutsa ko leta y'u Burundi yashikirije ko ibiganiro byotahukanwa mu Burundi mu ntumbero yo gutegura amatora yo muri 2020
ni nacyo gituma kubera iyo ntambwe nziza yayiteye intege leta y'u Burundi yashikirije icyifuzo cy'uko ibyo biganiro byotahukanwa bikabera mu Burundi kugira ngo abanyepolitiki bose baronke umwanya ukwiye wo kwitegurira amatora yo mu mwaka w'2020 nk'uko n'umuhuzi nawe nyine yashikirije icyo cyifuzo mu gihe yariko arasozera inama y'abakuru b'ibihugu muri aka karere iheruka kubera I Kampala muri Uganda mu kwezi kwa Ruhuma umwaka w'2018
ku bijyanye n'isango ry'ibiganiro uvugira leta yemeza ko bariko baravugana n'abahuza kubwira iryo sango ntirituma ibindi bikorwa byateguwe mu gihugu bihagarara Filipo Nzobonariba akavuga ko ivyibwirizwa shingiro n'amasezerano y'Arusha vyiga Abarundi
ikindi amakungu abwirizwa kumenya nuko imbere ya byose ayo masezerano yega Abarundi ubwabo kubera yuko nibiri mu ibwirizwa shingiro riko rirasubirwamo ndetse inisunga ayo masezerano y'Arusha yabanje guca muri iyo nzira y'ukwemezwa n'abenegihugu imbere yuko ritekwa ku mukono mu mwaka w'2025 ku bijyanye n'isango ibindi biganiro vyoberako naho leta y'u Burundi irarindiriye kandi ibandanya ivugana n'abahuza kugira ngo haboneke isango bahuriyeko ridatuma ibindi bikorwa byo ku rwego rw'igihugu byatekanijwe bidurumbana
umunyamabanga wa leta hakaba ashikirije ibyo mu gihe mu itangazo ryo kuwa 16 kwezi kwa kane ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONI byari byasabye leta y'u Burundi gusubira ku ngingo yo kutitaba ibiganiro birongowe n'umufasha w'umuhuza Benjamin Mkapa mu ntumbero yo gutorera umuti urama ibibazo bya politiki biri mu gihugu cy'u Burundi ayo mashyirahamwe akaba yaranibukije uruhare rw'amasezerano y'Arusha mu kugarukana amahoro mu kunywanisha Abarundi no mu gutsimbataza intwaro ya demokarasi mu gihugu cy'u Burundi I Bujumbura Remo Nzimana ijwi rya Amerika
urakoze Remo kuri iyo nkuru mu Burundi kandi ingoro y'umugambwe APDR abanyamahoro yaraye yibwe idarapo n'igicapo kiranga mu ntara ya Bubanza muri komine ya Gihanga ababikoze ntibaramenyekana umenyesha makuru wacu Fidelite Ishatse aduhe ibindi kuri iyi nkuru
Iyo ngoro y'umugambwe iri muri zone ya Gihanga kwibabaje gatanu urenze gato kibuga cy'ishure rya lycée municipal Gihanga n'inzu igizwe n'icyumba kandi yubakishijwe amatafari ahiye mu ijoro ryo kabishi wa gatatu umujyango w'iyo ngoro ntiwigeze ubomogwa gusa amatara abiri yo hanze niyo bamenye bongera barandura urubaho rwari ruteye kuri iyo nzu ari nako rwari rwanditseko ko ari ngoro y'umugambwe APDR yaba ubwo rubaho canke idarapo y'umugambwe n'igiti yarimanitswe ko iruhande y'iyo nzu byose barabitwaye umukuru w'umugambwe APDR Gabriel banza witonde arabazwa n'ababikoze
ibyo y'umugambwe APDR byaritangaje cyane kubona mu gihe nk'iki hari abantu bacimvira kono n'iminisi y'umugambwe tukabona ko iyo ngendo ibabaje cyane
uyu mukuru w'umugambwe insigura bihani yuko hari abantu bashaka kubaka intege n'irige matora yimirije
insigura ya mbere murazi ko umugambwe ya Pedro w'umugambwe washigikiye cyane ko bwizwa shingiro ryo hinyanyurwa twari abantu babishigikiye twatuzi ko hari n'abandi batabishigikiye bumva tuvuga ko bishobora kuba bifitaniye isano kabiri ni abantu badufite inzigo babonye ingene umugambwe ya Pedro kuri bibaka ku rubuga hirya no hino siko turakwiragira hari abantu rero bashobora kumbura yuko babigira ngo baducivutu kugira ngo duhagarike ibyo bikorwa by'iwacu
iyo darapo itwawe mu gihe asigaye ikiringo kiri munsi y'ukwezi kugira ngo amatora y'ukwemera cyangwa guhakana ibyitwa shingiro abe mukamenya ko hasigaye ikiringo kirenga gato indwi zibiri kugira ngo imyamazo ku migambi itangure hagati aho muri kahise matora y'2015 ibyo kurandura amadarapo hagati y'imigambwe ivuga rumwe n'ubutegetsi ntavuga bumwe nabwo byaribonekeje mu ntara ya Bubanza muri komine ya Gihanga hanini amadarapo yarandurwa yari umugambwe uri ku butegetsi NDFDD n'umugambwe wa MSD utavuga rumwe n'ubutegetsi twashatse kubaza musaniri wa komine Gihanga Leopold Ndayisaba ko ibyabaye ku mugambwe APDR atari intango y'ibyabaye mu matora yo muri kahise ariko nti twashoboye kumuronka kubera ko yari mu nama mu ntara ya Kayanza hagati aho umukuru w'agacimbiri gasinzwe karimwo ngoro umugambwe APDR Mbuye Jean Marie yabwije Amerika ko irandurwa ry'idarapo ry'umugambwe APDR arakaciye mwuko ko imigambwe muri rusange kubyiwe ibanye neza reka no umugambwe APDR baremeza yuko abanye neza n'indi migambwe ndetse n'ubutegetsi ariko rero uwahoze ahurongo uyu mugambwe yarapfunzwe umwaka uheze yagirizwa gucyoza ikigega cy'ambere cy'umukuru w'igihugu kuko tubyibutswa n'uwamusubiriye
ubona subiriye yitwa Kundukizema nandi ko yari yafashwe yanyuruzwa mu gatima de gusemera ku maradiyo bacaye mujyana mu iperereza bamujyana mu mpimba yari yagirijwe ko yacyoje ikigega cy'ambere cy'umukuru w'igihugu ku maradiyo hama rero barabitumaho kuri presidence we yanadutumye kubwiwe hama tugiyeyo bacaramufata bamufata nk'umunyiruje hama tumaze gutabaza biciye ku maradiyo naye iwanyu yarimo bica bituma tumenya ko mu nyuma havuye mujyana mu iperereza avuga mujyana mu mpimba
uyu Aimable Bakundukize yahavuye arekugwa ubaridegembya muri komine Gihanga mu ntara ya Bubanza Fidelite yishatse ijwi rya Amerika
imbere yuko dusezerana mu biganiro n'amakuru twari tubafitiye kuri isaha tusube tubibutse ingingo nkuru z'amakuru twabateguriye umugwi wa mbere w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU warujejwe gutegura abajejwe ubutohoza igitero kivugwa ko cakoresheje ibigwanisho vy'icisha imyuka y'ubumara mu gisagara ca Duma aho ni mu gihugu ca Siriya wakiwe n'amasasi na bombe igihe wari mu gikorwa co gutororokanya makuru muri ico gisagara ivyo vyabaye ku munsi wa kabiri umugwi waciye ugaruka ku mugwa mukuru Damas amakuru yatangajwe n'ishyirahamwe ONU abagabo batanu umwe mu bari bagize uwo mugwi yakomeretse muri ico gitero
Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump uyu munsi yatangaje kuri Twitter ko diregiteri wa CIA Mike Pompeo yagiye i Pyongyang rwihishwa mu cyumweru gishize abonana n'umuyobozi w'ikirenga wa Korea Ruguru Kim Jong-un Perezida Trump ati iki kiganiro cyabaye cyiza bavuganye ku nama tuzagirana na Kim Jong-un Perezida Trump avuga yuko iyo nama ishobora kuba mu kwezi kwa gatandatu cyangwa se mbere yaho imyiteguro nikomeza kugenda neza
Igihugu cya Israel kirahimbaza uno munsi imyaka 70 kimaze gishinzwe mu kwerekana ingufu zacu za gisirikare n'intambwe zikomeye mu buryo butunze kimaze gushikako ivyo ni mu gihe Israel ihanganye n'abansi mu karere n'ibibazo hagati mu gihugu banya Israel bari mu minsi mikuru kuva uno munsi wa gatatu ku muhingamo gushika ejo ku munsi wa kane ku muhingamo Israel yashinzwe ku itariki 14 z'ukwezi kwa gatanu mu mwaka wa 1948 amariyo tariki ihimbazwa muri iki gihe gisunzwe kiranga minsi cy'abahebrayi
Muri Afrika y'Epfo urukiko rw'ubujure rw'i Johannesburg rwemeje igifungo cy'imyaka itatu ku mugore w'umuzungukazi witwa Vicky Momberg w'imyaka 49 y'amavuko kubera ko yatutse umwirabura w'umupolisi mu 2016 mu byamututse harimo kafir ijambo rigaragaza ivangura moko nkuko umucamanza yabivuze n'ubwa mbere ariko ubucamanza bufunze umuntu muri Afrika yepfo kubera bene ibyo bituti ubusanzwe byahanishwaga ihazamu.
Amakuru n'ibiganiro twatu bafite kuri isaha niyo bigarukiye kuri za DJ bya America twashimiye kwa mwaduteza amatwi dushimiye engineers be yafashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Fatu ari maskara yadufashije kwegeranya ibiganiro zo kuri isaha kuri mikoma ari kumwe na Fidel Niyongabo
na Thomas Kamirindi turabashimiye cyane murakarama.